Iri ni ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na 22 turabaramukije nshuti turi kumwe kuri mikoro muri kumwe na Fidèle Niyongabo umwanya w'ikiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ishyirahamwe ry'ubumwe bw'Uburaya ryarakiye abategetsi b'ibihugu birenga 40 byo muri Afurika hagati y'itariki 17 n'itariki 18 y'ukwezi kwa kabiri k'uyu mwaka i Brussels ku murwa mukuru w'Ububiligi mu kigoro ko gusubira gukomeza igihagararo cyaryo ku mugabane wa Afurika. Ni mu gihe ibihugu by'Ubushinwa n'Uburusiya byashize ingufu nyinshi muri Afurika. Iryo shyirahamwe ryemeye gutanga ica kabiri c'imiliyaridi amajana atatu y'amaero y'imitaha itegekanijwe guhiganwa n'umugambi w'igihugu c'Ubushinwa wiswe Belt and Road Initiative, rishaka gushimikira ku mitahe n'umugabane wa Afurika. Umutegetsi mukuru ajejwe imigenderanire w'ishyirahamwe ry'ubumwe bw'Uburaya Joseph Borrell yatangaje imbere y'iyo nama y'iminsi ibiri yari kuba yabaye mu mwaka w'2020 yamara ikaba yarigijweyo kubera ikiza cha COVID-19 ku Buraya na Afrika bifitaniye imigenderanire ikomeye imaze igihe kirekire. Borrell yabwiye inama nshingamateka y'Uburaya ku bibazo vya Afrika ari ibibazo vyabo. Yamenyesheje ko mu gihe baba bariko bagerageza gutorera inyishu ivyo bibazo baba bariko bakorera inyungu zabo ubwabo. Yamara ibibazo bijanye n'abimukira b'abanyafrika barondera kwinjira mu bihugu vy'Uburaya no kwinjanjo zotangwa mu buryo budakumira uruhande na rumwe biracari inzitizi hagati iyo migabane uko ari ibiri. Ni nyuma yo kubihugu vy'Uburaya hamwe n'ibindi bihugu bitunze binebaguwe ko vyigungiye ko ibikoresho n'incanjo mu gihe cikiza ca COVID-19. Mu kiganiro muri sanga cuno munsi turavuga kuri iyo nama iheruka kubera i Brussels. Twatumiye Dr. Blaise Funenge yanonosoye ivyerekeye ubutunzi akaba yigisha ku ishure rijejwe gutunganya amashirahamwe n'amahinguriro adandaza Institut Supérieur de Gestion des Entreprises ESG mu mpunyapunyo. Yigisha kandi mu gisata c'ubutunzi kuri kaminuza y'u Burundi ari Bujumbura. Twatumiye kandi Emery Pacifique Giraneza yanonosoye imigenderanire hagati y'ibihugu n'imigenderanire hagati y'ibihugu n'amashirahamwe mpuzamakungu ayoboye kandi umuhari MAP Burundi, umuhari w'ibikorwa nkunda gihugu hari Londres mu Bwongereza. Batumiriye ndabaramukije.
Ndabaramukije nanje.
Yego nanje ndabaramukije Fidèle, ndabaramukije n'undi mutumire tugiye gusangira ikiyago.
Mbere kuri Professor Blaise Funenge, iyi nama iheruka kuba hagati muri uku kwezi kwa kabiri i Brussels hagati y'ishyirahamwe ry'ubumwe bw'Uburaya n'abategetsi bo muri Afurika b'ibihugu birenga 40. Ku bwanyu iyo nama, kuko ishyirahamwe ry'ubumwe bw'Uburaya riravuga neza ko rishaka kusubira gukomeza igihagararo cyaryo muri Afurika, iyo nama mubona akamaro kayo ari akahe?
Kiraba kuva kera na note na uciye muri inama bavuga ngo ni ACPC byagumyeho mugabo uravye mu ntango imbere y'uko urushika kwa mbere rutembagara Afrika barayikunda barayiha akamaro barashyira imbere ibihugu by'Uburayi byarashyira imbere Afrika hagati ya 1991 kuduga gushyira mu 2003 Afrika batse bayibwira yuko ari ukujya mu bya demokarasi cyangwa bayima amahera kuko urusika rwatandukanye abakomunista n'abakapitaliste bari rwatembaganye baca abona bati ubu rero ntabwo tugikeneye reka tubihoze n'abashaka kugira ati babaye icyo bita icyambere na mbere umuntu abanza gushyika kugira ngo aronke imfashanyo cyangwa ideni ibyo basabwe kubivuga inyuma y'uko ingwano y'abakapitaliste n'abakomuniste iteye igihe guhora icyo gihe baca batangura kuvuga ngo ni umusore cyakore guverinasi mugabo ubwo mu nyuma baca abona yuko hakiyavukamo ibintu bya terorisme ibintu by'iterabwoba n'ibi bintu by'abagenda i Buraya binyegeje bifaransa bavuga ko ari imigrasiyo clandestine ibyo byose bituma Uburaya buguma bubona yuko hari ibyo bukenerwa kuza buratanga mugabo bisanzwe bike bike ariko rero muri iyi myaka ya nyuma byarabonetse neza yuko Ubushinwa n'Uburusiya bwaciye bushaka gusubira mu kibanza ntuze ya bihugu by'Uburaya byarimwo imbere ya 1991 kandi mu buryo bubi bica bituma mbere ngo agashakaniza n'amafaranga Uburaya butanga bw'ibihugu bishenye buha Afurika nubwo ari menshi abanyagihugu biyumvira ngo ntaca amaze cyangwa n'amareta yumvira ngo ntaca amaze kubera munze ya mapropaganda y'Ubushinwa n'Uburusiya ubwo rero iyi nama bagiye ko ni kugira ngo bashobore kuraba ntihagire inyungu bahomba kubera Ubushinwa buriko burashaka kwigarurira inyungu zose zaba iz'ubutunzi cyangwa iza politike ziriho aha muri Afurika.
Murakoze. Nawe Emery Pacific igira neza kuri icyo kibazo nyene ubona iyo nama akamaro kayo yari akahe ku bwanyu. Emery Pacific uratwumva?
Ndabumva.
Ego.
Nari nzi ati iyi nama irafite akamaro ubwa mbere kuri Afurika ariko bwa kabiri no ku banyaburayi. Ica mbere cyoco nuko turavye muri ibi bihe turimwo biragaragara yuko isi iriko ironderamwo iyindi nteguro y'isi nshasha ico nokwita nouvel ordre mondial uravye ingene isi yari itunganijwe n'inkingi nini zari zigize la géopolitique mondiale zinokwita inyungu z'ibihugu bishimikiye kuho bihereye n'ibyo bishyira imbere zo ku isi ziriko zirahinduka mugenzanje nawe nyine wavuze igihugu cy'Ubushinwa nk'akarorero kiriko kiragerageza kushika muri Afurika no gutsimba tarayo nk'uko abanyaburaya n'abanyamerika bari barabigize urabona igihugu cy'Uburusiya ko cagarutse cyane mu maso y'isi mu kushaka kugirana imigenderanire ishimikiye cyane cyane ku nyungu zigaragara z'Uburusiya muri Afurika ibyo rero bituma ibi bihugu twita les amis traditionnels ba Afurika muri cooperation nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburaya basubira kwisuzuma kugira ngo barabe neza ingene bahagaze muri Afurika niyo mpamvu rero ubona hariho imishikirano myinshi haba hagati ya Afurika n'Uburaya haba hagati y'Uburaya n'imigabane imwe ya Afurika haba hagati y'Uburaya n'ibihugu bimwe strategique byo muri Afurika ibi byose ico bigamije ni gusubira kuraba neza yuko batariko bakina bahomba kuri uwo mugabane usanzwe uboneka yuko uzoba ikirimbiro y'iyi ntambara y'ubutunzi n'iby'umutekano mbere n'ibya politike byo ku isi.
Tubandanye. Ego, ishyirahamwe ry'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi yagemeye gutanga icya kabiri cy'imiliyaridi amajana atatu y'amayero, ni ukuvuga imiliyaridi 150 mu ntunge y'imitahe itegekanijwe guhiganwa n'umugambi w'igihugu cy'Ubushinwa wiswe Belt and Road Initiative, rikaba rishaka gushimikira ku mitahe hamwe n'umugabane wa Afurika mu gukorana na Afurika ngo izo mpande zibiri zikorana nk'izingana. Mu bibona gute amafaranga yemewe hamwe yotangwa hari akarusho yogira Professor Blaise Funeng? Professor Funeng, muratumva? Allo, Professor? Ntitumufise ku murongo, turasubira tumurondere. Reka icyo kibazo nyene ndakibaze wewe Emery Pacifique Giraneza, aya mafaranga ishyirahamwe ry'ubumwe bw'Uburayi yagemeye guha Afurika, akarere ka Afurika, igicaka cy'imiliyaridi amajana atatu y'amayero y'imitahe itegekanijwe guhiganwa n'umugambi w'igihugu cy'Ubushinwa wiswe Belt and Road Initiative, rikaba ngo rishaka gushimikira ku mitahe n'umugabane wa Afurika. Amafaranga hamwe yoboneka agatangwa agashira mu bikorwa monaha arakamaro yogirira Afurika?
Nikibazo kigoye kwishura Fidel, kubera ubwa mbere hoho Afurika kuva yikukiye imaze kuronka inshuro zishika 60 ayo mahera, ariko nta kintu kigaragara ubona ayo mahera Afurika yakuyemo. Ibyo rero ni kubera yuko ingene intwaro zitunganijwe ahenshi muri Afurika, usanga hari abayobozi bwa mbereho badashoboye kubyaza umusaruro amahera ashizwe muri ekonomi y'ibihugu byabo. Kenshi ugasanga aribwe canke arononwe canke ashizwe mu migambi itizwe neza, hanyuma akaba impfagusa. Nta kintu kigaragaza kuri jewe rero yuko ivyo bidashobora gusubira gushoboka ngo ayo mahera yononekare, narijya tubona ibiharuro byerekana corruption, ibiturire no konona n'intwaro mbi bitera biduga muri Afurika aho kumanuka. Aho ni ku ruhande rumwe mfite ayo makenga yuko ayo mahera naho yoboneka ashobora kutubera nk'ayandi yose twaronze atatinini twakuyemo. Mbwa ku rundi ruhande nkagira icizere igihe ubona ko hariho abayobozi bamwe bamwe muri Afurika, les leaders émergents muri Afurika, ubona mu by'ukuri bashize ikibazo cy'intwaro ibereye imbere, bashaka yuko ibihugu byabo byogorora bikava mu buja bw'ubukene nube gito bijana kugira ngo bakoreshe akajyo kose ka investment ka investment muri Afurika mu bihugu byabo ngo bakabyaze umusaruro. Muri icyo gihe nkagira nti hari ibihugu bishobora kuzokunguka kubera bisanzwe byaramaze gufata ingendo yo kutonona umutungo wacu no gukoresha neza amahera bironse. Rero iyi nyishu ni ego cyane oya niko no kubitsa.
Professor Funenga wagarutse ku murongo, uratwumva?
Yego.
Ayo mahera ishyirahamwe ry'umuryango w'Uburaya ryemeye gutanga icya kabiri cy'imiliyaridi amajana atatu y'amayero y'imitahe itegekanijwe guhiganwa n'umugambi w'igihugu cy'Ubushinwa wiswe Belt and Road Initiative, rikaba rishaka gushimikira ku mitahe mu gihe rikorana n'umugabane wa Afurika. Nikibazo narimbarije Emery Pacifique Giraneza, ubona mahera atanzwe hari icyo yohindura canke na mahera ashobora gusubira gutakara agasesa kugwa nka abakurikirana Afurika bavuga ko amafaranga yatanzwe kuva kera umuntu yitegereje atabona neza ibyo byashyizwe mu bikorwa, ubibona gute?
Murakoze. Kuri icyo kibazo ni kibazo abantu benshi bakunda kwibaza, mugabo amafaranga arungikwa mu bihugu bikenye ubu ibihugu ziburaya cyarashoboye cyatoye ingene bizoza birashikiriza amahera ku banyagihugu bakoresheje uburyo bwa kora kazi ndaguhe mfungurwa cyane tubafashe kugira bashobore guhangana n'ubukene niba kuba ngo ni resiliyanse niba kuba ngo food for work mu gifaransa donke cyangwa mu cyongereza izo rero byatumye ibintu byo kunyonora intoze amafaranga umugabane w'uburaya utanze kuri Afurika inigabanuka cyane jewe mwana cyacu ikintu kintera amakenga ni uko abo banyaburaya uza bakayabira ino ugeje kuvuga ngo ino barayanyonora ubu ntibata kuko uwo ari we wese ntibari n'ibisanzwe ni porutanaje agace gatoya ariko ko bakibwa kubera ni ibintu nabo nyine bazi n'abazungu barazi ko bayajya ni ukuvuga n'uburaya barazi ko abantu zeye ibihugu byino nyine ata guverinance iriho ko urabye nabibo yakwiba mugabo mu by'ukuri amafaranga y'abazungu ya Europe nyene muri imyaka ya nyuma arashikira uburyo gitifu bimaje gusa birashobora guhera mu nyandiko kubera projekti itabagizwe neza ngo bashyiremo abanyagihugu cyangwa ngo barabibaza abanyagihugu bafise ibyo nabyo ntarose nta kumuntu yobigira kubera umuntu w'umuzungu nashaka kumenya ibibazo nyesina niri ngaha ari muntu uzeye mu Burundi dufate cyangwa muri Afurika nicyo gituma bagerageza gukorana n'ibihugu byo muri Afurika gukorana n'abanyagihugu bahasanze kugira ngo bashobore kuronka gutera inyishu ikibazo nyakuri ariko amafaranga aciye muri leta biragoye ko ushobora kuyizera nubwo ubukungu bashyizweho ingene babikonora dufate tubagiye nk'amafaranga yo mu Burundi nk'aya baha amavuriro biragoye yuko nk'ubu bavuga ngo nayo kwivuza ku buntu biragoye yuko leta iyajyako kandi ayo mafaranga bayaha ivuriro ryapfuye
yego
kuba barashyizeho mekanizime zo gukora guverinance
nashaka ngaruke kuri Emery Pacific igira neza uratwumva Emery arugiye ku murongo Funenge ni huri Funenge uratwumva Emery uratwumva
umva Fidel
yego twataye ku murongo Professor Funenge turagerageza gusubira ku murondera ku murongo wa telefone mushaka kusigurira nk'abari ko baratwumviriza turavuze ko ishyirahamwe ry'ubumwe bw'uburaya yarabivuze neza ko iyo nama yari igenewe kugerageza gusubira gukomeza igihagararo cyaryo mu karere ka Afurika mu ntumbero yo guhiganwa n'ibihugu by'Ubushinwa n'Uburusiya cyane cyane Ubushinwa bwamaze gushingaho imizi ku bijyanye no gushyiraho imitahe muri Afurika biciye muri uwo mugambi Belt and Road Initiative mwo bisigurira abatwumviriza yo Belt and Road Initiative yo migambi y'Ubushinwa iriko ijanwa muri Afurika hamwe n'ahandi mu bindi bice
nivyo urakoze ni umwe mu migambi Afurika isani ifisemo inyungu bishimikiye ku migenderanire Afurika ifitanye n'ibihugu bitandukanye ku isi uyu n'umugambi ibihugu by'Abashinwa bisitani byashyize mu ngiro mu kwezi ku icyenda mu bihumbi n'uko icumi mu bibiri na cumi na gatatu nimba nibuka neza hanyuma iki gihe cyane cyane ni gihe abategetsi b'Abashinwa bari bagiye kugendera igihugu cya Kazakistan na Indonesia hanyuma biyumvira ugusubira kunagura inzira ya kera y'imigenderanire y'ubutunzi abashinwa bafite ku isi yose. Niho mu bisanzwe umugambi nyezina wavuye, hanyuma rero baca barondera ingene basubira gukwiza imigenderanire y'ubutunzi y'Ubushinwa n'isi yose. Rero Afrika ni umugabane w'isi nk'uko twabivuze, gushika ubu urabye kazoza k'ubutunzi k'isi atawo wirengagiza. Abashinwa rero nabo bawubonye, bawubonamwo inyungu nk'uko twavuze abanyaburaya muri iyi migambi nka nk'iyi Convention de Cotonou baherutse kurunuvera, canke abarusiya mu mugambi wabo ntibuka neza izina, n'abanyamerika. Donc abantu bose barafise mekanisme d'engagement et de relations diplomatiques et économiques na nk'umugabane babona yuko ari isoko rikomeye kuri bo. Nibaza hataoja mwidido ry'ingene aya mahera azotangwa n'ibyo azokora, ariko nibaza yuko ngaha igikomeye abanyafurika bakwiye kwibaza ni kubera iki isi yose inigana idusaba kugirana amasezerano y'ubutunzi kandi atari twebwe tuba twatanguye kubisaba. Ko ntibyumvikana ingene aya ma initiative yose akogwa n'ibihugu byo hanze, agahamagara abanyafurika bakaza bakicara bakumviriza bakemera nimba babikunze canke bakanga, kandi twatudi yuko mu bisanzwe ububandwa ari wabanduru ari Afrika yarikwiye kugira ama draft y'imigambi nk'iyi, hanyuma akarondera abapartenere bo bikorana. Kenshi y'umuntu aguhaye ikintu caheze ngo kirabe hama mukorane, kenshi burya haba harimo ibinyegezwa byinshi. Rero nibaza yuko ico arico ahanini dukwiye kwibaza kurusha impamvu aba banyaburaya n'abashinwa n'abarusiya bagerageza kuzana imigambi nk'iyi, kuko impamvu yo irazwi, impamvu ni ku nyungu zabo. Ahanini natwe dukwiye kwibaza inyungu zacu muri ibi n'izi.
Tuza ku mirongo ya telefone dufise Ingabire, uratwumva? Uri he?
Ingabire Esther nkoye Bujumbura.
Ufise ikibazo ubaza batumire canke icyumviro ushikiriza?
Hamwe ndashaka kubaza hamwe n'icyumviro ushikiriza.
Yego.
Ndashaka kubaza none ko tubona ibihugu cyane cyane Uburusiya cyangwa Ubushinwa imyaka muri ko bukorera muri Afurika imbere na yaterambere yiyo yikorera bonoka. Ndiye kuraba twamba dusanga ibyo bihugu hanini bitazanwa no gufasha ahubwo hari icyo bitondera ko none ko inodeye ibihugu bya Afurika bishingiye kunakora amasezerano no gufashanya hagati y'ibyo bihugu by'Uburaya, ni gute ngo kingira ibijyanye no ubutunzi bwabo cyane cyane ibisukari yacu, kubera mbona benshi menga niyo baza bisonga. Twarabonye ko umenga ni baba bagomba kudufasha, ahubwo bagomba guprofita. Ibibazo ni ubwenge bwanjye cyane.
Murakoze. Mwamwishura Professor Funenga.
Jewe ahoyi imisote jewe wabajije y'abantu bavuze gucyo barananangaza, none umuntu yo guha amafaranga gucyo gusa taki na kimwe kuronderako. Moteya uburaya burafise inyungu urondera muri Afrika bijanye n'intoze na ni dama dama minere mu gifaramu kirundi sinzi ukuntu kivuka, inzahabu bavuga ngo ni ubusegereti biki ibintu byo mu kuzimu barondera, bavuga nk'inzahabu amaminere mu bisanzwe barabikeneyeyo igitoro n'ibindi. Rero birakenewe ko bakiranira imigendranire myiza n'ibihugu nka Afrika kugira ngo haraho bacumvise bagende bacimbeho. Ibyo nibisanzwe, ahubwo igihugu cy'ubwenge gikorana nabo kugira ngo ntibarinde kwihagira, ntibarinde kwihagira nayo kuvuga ngo baza ngo atacu ngo boza atacu bakeneye. Nawe nyine yokwiha inyishu, hariho umuntu yoha ikintu atakeneye atamukeneye ikindi. Ibyo ni gace, bishika gace. Mu kuvuga rero n'ibihugu na Afrika igomba kumenya yuko hari ibyo bayikeneye ko ahubwo ikagerageza kubyungukamo hakaba icyo ikibazo nka mpanguhe niyapimera nkakujya ko umuntu batakubwira ko niko novuga ni ukuvuga turahuza na cyewe hari ibyo baronderayo kandi ibyo n'ibisanzwe. Nabo nyine babakije barakubwira yuko hari ibyo bakeneyeyo, barakeneye yuko muri Afurika haba ituze kugira ngo ntihagire abantu bagenda kubagora aba bavuga ngo ndabaye imigre, barakeneye ko Afurika haba ituze kugira ngo nabo nyine bagire amahoro, kuko hatari ituze niho imigwi y'iterabwoba ikiza gushinga imiji. Barakeneye ko Afurika igira ituze kugira ngo ari ubuzungu akeneye gushyira imozishyira ihinguriro ryiwe ngaha arishireho yimurire muri Afurika ashorere Buraya. Ni ukuvuga uwanashaka ni byinshi bose bakeneye gusumba ibyo baduha. Ni ukuvuga ahubwo yabafitiye icyo kibazo niyo kibazo bidoga, ahubwo yovuga ati ni gute ibyo bintu baturondera ko natwe twobibyaza umusaruro. Niko nabisigura.
Murakoze. Niko mubibona Emery Pasivi ku kibazo yabajije Aster?
Nicyo kuri ko mu bijanye n'imigenderanire y'ibihugu, imigenderanire iyo yose yaba iya politiki cyangwa y'ubutunzi, hama hategerezwa kubamo inyungu z'ibihugu. Burya hagati y'igihugu n'ikindi nta il n'y a pas d'émotion, nta bisho bijamwo mu ngene imigenderanire imera. Hagomba kubaho inyungu, igihugu kiza kuraba ikindi ari uko gifite inyungu yacu kirondera. Muri icyo gihe rero iyo mubona ibi bihugu rutura byirukira cyane imigenderanire n'ibihugu bikenye, nuko haba hari impamvu. Mpora nkunda kubwira abantu ni Afurika igihe cyose habaye inama y'ibihugu nka G7 cyangwa G8 bitunze ibice 8 bya mbere ku isi, iminsi yose kuva imyaka 20 iheze Afurika iri kuri ajenda. Niwo mugabane w'isi wama uri kuri ajenda y'ibyo bihugu igihe cyose. Ni ukuvuga yuko ibyo bihugu byo birazi inyungu, birazi ko Afurika ari isoko rinini rwose. Ikibabaje rero n'ibi navuze kare ni uko Afurika nubwo twese tuzi yuko kubwira utera imbere harakenewe likidite, harakenewe amahera, harakenewe investment, urakeneye abantu binjiza muri ekonomi yawe amahera, mu gitandukaniro burya rya Afurika n'ibindi bihugu byinshi nuko Afurika imyaka yose iheze itigeze yiyumvira kuba icyo twita market ready, no kuvuga kuba uri witeguriye kwakira isoko. Ibyo nabyo mu kubikora ubanza gushyiraho ama institutions yose ashobora gufasha kugira ngo iterambere mu gihugu cyihuse.
Reka turaza kubigaruka ko icyo ni kibazo nza gusubira kubaza. Impamvu Afurika ititeguriye kwakira ayo masoko ikibuze, turaza kubigaruka ko. Reka dusa ku murongo kandi nimubona Levi, uratwumva?
Yego, ndabumva cyane, nimukuru.
murakoze cyane kuri impanange na kane kugira ngo irenze cyane kuri kuganira cyane cyane.
Ni mubona uhamagaye urihe?
Ndi mu afaye bwo muri kitabu.
Ufise ikibazo ubaza batumire ufise cyumvira ushikiriza?
Yego, nari ufise ikibazo ubaza nk'abatumire kabisa. Kuri byanjye ni iyo nama kuko nandi natumye hari uburyo umwana umwe atangaje yuko ubumwe bwa Buraya bwatumye ko inama kugira burare ko bwongera kugira igihagararo gifatika muri Afurika. Nanjye mfata nibaza ati none kubera ubumwe bwa Afurika bwabaye imyaka myinshi muri Afurika, nkabona Afurika natwe yacu irenga mu bihugu bimwe bimwe na cyane cyane ubumwe bwa Buraya bwagizemo uruhare umenga ibihugu byacu ntibyigeze bitera imbere. Nashaka kubaza nk'umutumire yuko byaba byavuye kuri politiki mbi y'Abanyafurika cyane koko ko byaba byavuye kuri abo nyine bashaka kugira igihagararo muri Afurika bivanye n'inyungu bashaka gukura muri Afurika. Yego, nashaka kubaza icyo kibazo kabisa kuko wumvise ati nashaka gushyira kugira igihagararo muri Afurika. Ikigihagararo n'inyabaki, igihagararo kimeze gute ni kugaruka ku bikoloniza cyane cyane ngo kubona Afurika ye mu bihugu byo niwe baragizemo uruhare tutashoboye kugira ngo twiyunguzanye ngo dutere imbere n'ibindi bihugu cyane kuko tubwire developpement n'ibindi bihugu. Biba byavuye kuri politiki mbi y'Abanyafurika koko cyane byuba byavuye kuri iyo politiki nyine yabo we baza kurembera ibyo bihagararo nyine byabo muri Afurika. Yego, murakoze cyane.
Turagushimiye ni Muhona Levi. Reka tubaze Professor Funenge mwa mwishura.
Kuko ikibazo Afurika yaba yaragize ari ukubera politiki mbi yabo, rero uko nakwishura ni uko biri hagati na hagati mugabo cyane cyane ibintu byapfiriye bipfira muri Afurika abazungu bagaca bikinga ibihugu ubwo Buraya bugaca bikinga ibyo bibazo biri imbere muri Afurika. Harabi bibazo muri Afurika ibihugu nabyo byabikemuye inyungu muri icyo gice bigaca byikinga inyuma y'ibyo bibazo. Dufate nka Congo, iyo nka Congo iyo Mobutu atugurura inzira ngo amare imyaka 40 agashyiraho demokarasi ku munota wa mbere, ingwano Congo yagizemo yari kuba akarorero mugabo nyimba ibihugu bya Buraya byarafashije u Rwanda cyane ibindi bihugu kugira ngo bigende byinjire muri Congo, ni ukubera yuko hari hari ibibazo imbere basanze. Jewe uko ze zinorita cyane ku bihugu by'i Buraya, jewe ngo mangaruka mvuga ari uko mwe mvuge nka mugenzi wanjye yuko ni ibihugu by'ukuri byo muri Afurika ntibyiteguriye kwakira isoko kwakira iterambere.
Yego, murakoze Emily Pacific. Icyo kibazo nawe niko kibona, nyuma nashaka ucugaruka usigure gatoyi ku byo bari kuravuga ko Afurika isa n'ititeguriye isoko mu bituma abitegereza ibintu bavuga ko biri mu nzitizi zituma akarere ka Afurika kadatera imbere.
Yego, icyo kibazo nuko ndakibona uko mugenzi wanjye avuze. Urabona tugarutse muri cyano kwita geopolitike, uku kuntu usanga ibihugu biri mu musunikano wo kurondera novuga igihagararo novuga inyungu mu bisanzwe no kurondera influence ituma uronka inyungu y'ibyo ukeneye mu gihugu wawe. Muri uwo musunikano mu by'ukuri ntawubaho kugira ngo aheke uwundi. Buri gihugu, buri mugabane w'isi urimenya. Rero ikibabaje muri Afurika buriya ahanini impinduka igomba guhera mu mutwe w'umuntu. Twebwe Abanyafurika ntituraja muri uko kwiruka kunyaruka no gutahura yuko atawutujejwe kiretse twebwe twenyine. Turaciyumvira ngo hari abantu ku isi buzi umutima mwiza bazoguma badutunze kuko uravye Afrika mu kinjana cha 2021 ukabuzi yuko ibihugu 93% kwijana byo muri Afrika bikize yinze bidashobora kuronka 70% ya budget de fonctionnement yabo mu gihugu cyabo ivyo nagatera soni kuri Afrika ivyo bikaba biriko biba mu gihe Afrika amahera asohoka muri Afrika no kuvuga amahera abanyamahanga bakura muri Afrika ni inshuro zitandatu amahera abanyamahanga bafashisha Afrika hagacaza ikibazo coroshe cha arithmetike nga wonsigurira gute ingene urira ko ukeneye amahera mu nzu iwawe mu gihe ababanyi baza bagatora amahera yose bashaka mu nzu iwawe mu nyuma bagaca ba uja kubasaba ayo gutunga umuryango uko niko Afrika ibaye ndukuvuga rero yuko la conscientisation des africains gushira ku bwenge no gutahura isi tubamwo icyo cyagombye kuba umugambi wa politike cyonye n'ubwacu kubayobora Afrika rero ikibabaje gushika ubu nico twita weak leadership dufite buriya muri Afrika abayobozi batari amezure yo kuba muri iyi si tubayemo benshi muri bo bashitse ku butegetsi mu nzira zibabuza kuba boga icyo bakoze na kimwe ndabakaro iyo wafashe ubutegetsi ukoresheje ingufu cyangwa ugafata ubutegetsi uvuye mu ntambara waraciye mu byaha byinshi usanga udafise pouvoir moral ituma ushobora kwicarira ibibazo bya Afrika by'igihugu cawe nkuko byagombye kuba bigaca bituma rero abanyamahanga kuko nabo baba ariko barondera inyungu z'igihugu byabo bica bituma bavuga barapikinga bararaba ati uriya muyobozi nuriya bariya turazi aho bahoba turazi ibyaha bakoze turazi ibiki turababwira tubiyegereze tubakure ku ibyo dushaka babyanze naho turazi ingene tubahana kuko turazi yuko atari abantu bari bakwiye kuba ari abayobozi muri biriya bihugu nico gituma usanga dusa abayobozi batwaye imyaka 40 kuko bamanitse amaboko bati twebwe icyo abanyaburayi bazotubwira twebwe icyo abashinwa bazotubwira icyo abanyamerika bazotubwira tuzongira uko kuko n'ahandi ho bazoduteza abanyagihugu bacu basanzwe banatwanka badukure 60% y'ibihugu byo muri Afurika bitwawe uko bitwawe nabo bantu hariho icizere uravye aba les jeunes africains mu bihugu byose hariho amuvuma iri kwirakura gose
reka turakigaruka ko
ivuga yuko hakwiye kubaho ubuyobozi bwiza ivuga yuko mu bijanye n'imigenderanire n'isi hakwiye kuba ibyo twita win-win agreement or situation aho ari mpanguhe niko umugendanje yavuze mwicara muvuga muti twebwe ibyo dushaka ni ibi
turaza kubigaruka ko
ibyo mushaka ni ibi uku niko twobigenda ivyo rero n'ahantu hakeye ariko biraba hari ibihugu nka Botswana aha hafi y'iwacu Uganda urabona yuko hariho inyifato nk'iyo ibihugu nk'amazinga za Seychelles n'ahandi ariko haracari hake impingi iracari ndende muganira dukwiye kwigira kuri aho bariko baragira ico bakoze
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Isanga.
Bakunzi b'umukino wa basketball. Irushanwa rya basketball Africa League rizwi nka BAL ryongeye ryagarutse. Ibi birori by'akataraboneka bigiye kuba ku nshuro ya kabiri ngibi birakomanga. Natwe ku ijwi rya Amerika mudatenguha ku bufatanye n'ubuyobozi bwa BAL tuzaba twawukereye tubageza aho imikino y'imbatura mugabo muri basketball nyafurika. Ruzambika na tariki ya 5 y'ukwa gatatu 2022 amakipe 12 yambariye urugamba rwo kwambura Zamareke mu Misiri ikamba yambitswe ubwo yegukanaga igikombe cya mbere cya BAL umwaka ushize. Ibihugu bitatu Senegal, Misiri ndetse n'ubw'imisozi igihumbi nibyo bizakira imikino 38 iteganyijwe muri BAL ya 2022. Turabararitse rero ntago kuraho urushinge kuri radio ya Nyijwi rya America ndetse n'andi ma radio dukorana kuko tuzabagezaho imikino irimo kuba ibizaba bivugwa mbere na nyuma y'imikino ndetse n'incamake yuko izaba yagenze Basketball Africa League ku Ijwi rya America Nindu zakijyana ntimuzacikwe
Radio Ijwi rya America Washington DC mu kiganiro muri sanga turiko tuvuga ku nama ishyirahamwe ry'ubumwe bw'uburaya ryategekanije n'abakuru b'ibihugu birenga 40 byo muri Afrika ya gatatu itariki 17 na 18 z'uku kwezi kwa kabiri kuyu mwaka Brussels kumugwa mukuru w'ubirigi makigoro kugusubira gukomeza igihagararo n'inyungu muri Afrika amagihe ibihugu byo bushinwa no Burusiya byashize nguvu nyinshi muri uwo mugabane dusaba tumire Dr. Blaise Funenge no so yereke butunza akaba yigisha ku ishure rijeje gutunganya amashyira hamwe n'amahinguriro adandaza Institut Supérieur de Gestion des Entreprises ISG mu Mvunyapfunyo yigisha kandi mu isata cy'ubutunzi kuri kaminuza y'u Burundi ari Bujumbura twatumiye kandi Emery Pacifique Giraneza ya nonoso imigenderanire hagati y'ibihugu n'imigenderanire hagati y'ibihugu n'amashyira hamwe mpuzamakungu akaba yoboye n'umuhari MAP Burundi umuhari w'ibikogwa nkunda gihuga ri Londres mu Bwongereza ragomba garuka kuri cyo kibazo imbere ko ngaruka kubatumire reka dufise Kwizera Elise ku murongo wa telefone Kwizera uratwumva Kwizera uratwumva
ndabumva neza
Kwizera uhamagaye uri he
Mukubivuze nitwa Kwizera Elise ndi gisha mu karere ka Rwindo mu majyago y'u Rwanda niho mperere kugeza uyu munota izi saha mu mbahagaya
Ufise kibazo ushaka kubaza abatumire cyangwa icyumviro shikiriza
nakwanga ngo abatumire icyo nagira ngo ndabaze
Yego
None nakwanga
Elise turamutaye ku murongo wa telefone dufise Santa Virgo uratwumva
ego
uhamagaye uri he
kibazo kodi bibinama ya twabonye ego byarabaye ku bihugu mu Afrika ikabira batumiwe na mu bibiki na inyerokeni ariko ikintu kigaruka kenshi twebwe nk'abanyagihugu b'inyagihugu duhora tubona buri gihe babagirayo bashaka amafaranga ba ngo buzize ibikorwa bigenewe abenyagihugu n'abanyagihugu ariko izo fonds iyo zimaze kuza kenshi cyane tubona bikora mu buryo rimwe na rimwe budakwiye uko babisobanuriye ababahaye amafaranga ndavuga inyerokeni rero navuga nubwo ibyo bintu bikorwa hakakwiye kubaho ikintu kimwe kigira nka suivi ku bihugu runaka byo muri Afrika bakareba reyerema izo fonds zitangwa ko zigira icyo zikoze basiguye barimo barazisaba donc nge navuga nti eske mu bihugu byacu habaho suivi total iri bien fondé ku buryo basiba ikoreshwa ry'amafaranga bahabwa na inyerokeni hatangwa nyinshi ariko urebye kenshi usanga hari ibibi byinshi byakozwe nabi ayandi mafaranga menshi yibwe n'abatorewe n'abanyagihugu
murakoze reka Professor Funenga bishure mu mwishure Professor Allo Professor
murakoze Allo
ndabumva
Allo
ndabumva
kibazo kubijanye n'ingene baraba ingene biko birakogwa ziri hande zose ziragerageza gufatira ziragerageza kuraba ingene biko birakogwa ugabo ahanini amafaranga ibihugu by'Uburayi birungika mu bihugu bikenye ngo muri Afrika na mafaranga atacavuze uravye ico gitegiri kuhuzenye ku mahera batanga ibura ya mahera amayota akoresha Uburayi dufate mu Bubiligi ukoresha miliyari 50 z'amahero mugabo mugaca gukoresha ku bihugu byose bikenye ugaca burungikayo miliyari 1 cyane ku bihugu byose ubare mu Burundi ni miliyoni na nyasoma nabonye ari miliyoni miliyari 12 z'amadolari mu mwaka uheze muri uwo mwaka ni ukuvuga miliyoni hafi 6 z'amarundi nawe uyumvira miliyoni 6 ku miliyoni 50,000 n'amahera barungitse ino kuvuga ngo bamene ku mutwe waza kubaza ayo mahera ino barakontorora bisanzwe ino naho umuntu atabikontoroye umwe wese abigira uko yumva ashaka ibyo ni ingorane ya mbere kubera nagenda bikurikirana kuva kera rwose urabye ayo mahera uko angana ntacavuze kubona mushinga amateka y'Uburayi atagukurikirana imiliyoni 3 zahawe Burundi n'Ububiligi hariya haji nawe izi waba ariko barashaka kuziyiba imiliyoni 50,000 by'amayero iyo ni ingorane ya mbere ingorane ya kabiri nuko ayo mafaranga kenshi aza ari amafaranga arenga kuyakenewe dufatiye nko ku Burundi
mutubabarire turasubiye ku muta ku murongo wa telefone Professeur Afunenge turasaba kugerageza gusubira ku murongo reka tuze kuri Emery Pacifique igira neza kuri ico kibazo yarahejeje kubaza uyu Santa Vigo mwacumvise neza mwocishura gute
ego ni kibazo ciza cane ingene amahera atangwa akurikiranwa rero ari ikintu nifuza yuko baba barundi n'abandi banyafrika bose dutahura hariho ikintu kivugwa ngo aid is political mu kuvuga aya mahera yose twita imfashanyo atangwa yinyegeje mu nyungu za politiki iyo rero ibintu biri mu nyungu za politiki rimwe na rimwe no kubikurikirana bivana n'impamvu ubikurikirana mu mategeko aya mahera kubera nivyo twita public fund na mahera yatanzwe n'umunyagihugu w'Uburaya buri aya mahera ya mareta runza ahantu na mahera dutanga dukura mu mifuko tugatanga nk'amatax aya manabo bagashobora kuyakoresha ibintu harimo no gufasha ibihugu bikenye rero kubera ico amategeko muri ibihugu byinshi bya Buraya abasaba yuko habaho suivi habaho ibyo bita monitoring ingana amahera ariko arakoreshwa niyatanzwe n'ibyo ari gukorayo rero mu mpapuro nyinshi bizanana n'aya mahera harimwo ibyo amareta azokuzuza gusa ariko n'ibyo twokwita ticking box exercise ni ukuvuga hamwe gusa ugenda urakurosha yuko ikintu cakozwe kugira ngo babayatanze azoshobore kwerekana mu manama nshinga amateka yabo yuko amahera yakoze ibyo yagenewe ariko kubera ari politiko bari hari ibyo barabona neza yuko amahera yibwa buriya ibi bihugu byose birafite amambasade hariya ariya amambasade arafite amaservice de renseignement harimwo n'amaservice de renseignement economique et politique ababwira ibintu byose burya barashika no ku matereyo bavuze ko ibitaro bizokubakwa bakabona ingene byubatswe bakabihava rero bakavuga ati ibyo byose nibyo tumera twatanze bakoresheje maki ibyo ariko barabibona bakabirenganza ku ruho rw'amazi kuko bababwiye yuko imvo n'imvano y'izi mfashanyo ahanini ziri ni politiko hariho bobo izindi nyungu baba ariko barunguka ku buryo nk'uko mugenzanje yaratanze kubivuga aya mahera kuyaheba no kononekara izo nyungu zabonetse kuri bo ntacyo bibabwiye rero biranditse yuko ateza gukurikiranwa n'ibika ariko nk'uko mugenzanje yarayivuze kuri teretiko bigenda ntakurikiranwa kandi abategetsi cyane cyane ubutegetsi bubi tuvuga bwo muri Afrika ibi barabizi nico gituma baguma bayakira bayajya uko bashaka kuko ari no mu bituma ubutegetsi bubi wanashaka buguma ku butegetsi muri make rero ntakurikiranywe uko byogombye kugenda ariko ibyo nabyo bigaterwa n'impamvu za politiki.
Murakoze. Tugaruka ku mirongo ya telefone. Andre Njejimana aratwakuye. Andre, uratwumva?
Ndabumva neza cyane.
Uduhamagaye uri he?
Ndi mu Burundi mu ntara ya Gitega.
Ikibazo icyumviro?
Icyumviro.
Mugishikirize?
Ndagomba. Icyumviro shikiriza.
Muduge kujambo.
Hanyuma je nagomba mbere ukijyanye nayo mahera izo mfashanyo ziriko ziraza gufasha ibihugu bikeze muri Afrika. Ubwa mbere nuko nagomba mvuge ko ayo mafaranga benshi bibaza yuko mengo ni ngabirana twa turose ariko nayo tuzoriha kandi azoriha n'umwene gihugu umumwe ngaha muri kiyege nyene. Ku bw'ibyo rero bari bakwiye kubona ko ayo mahera twayabyaza umusaruro agakora icyo yagenewe aho kuyashyiramo akaboko karekare ngo bayakoreshe imigambi y'iwabo w'aya mahera na kare dusanzwe ko tuzi ko muri Afrika igiturire n'ubutuma biraye twari byo kubyaza umusaruro tukakoresha imigambi yagenewe kandi ku neza ya bose no ku nyungu ya bose kuko narijya ko dusanzwe tuzi ko ari amahera azosubizwa batubwira ko ari imfashanyo ariko tuyaze neza ko azosubizwa mu buryo butandukanye ndetse mbere twebwe abanyagihugu bato bato ntitwusanga mbere ko tuhagira ikibazo rero ku bw'ibyo rero ukora ariko imigambi myiza cyane ku buryo ko n'uwo muntu muto muto wese ashikirizwa.
Turashimiye ku cyumviro cyanyu Andre Njejimana, murakoze. Dufise kandi Elias Musindi. Elias Musindi, uratwumva?
Ndarumva cyane.
Uhamagaye uri he?
Ndi Bukirasazi mu ntara ya Gitega
mu Burundi.
Yego.
Mufise cyumviro mushikiriza cyangwa ikibazo mubaza abatumire?
Ni kibazo.
Mugishikirize.
Akabazo afise naka twarabonye abakuru b'ibihugu bacu baraje muri iyo nama kandi kuva kera narindi ibihugu by'Uburayi byarafashe ibi bihugu bya Afurika ariko ugiye kuraba mbega izifashanyo zatanga ibi bihugu bya Burayi byatanze byaba byarangejeje koko ku iterambere ibi bihugu byacu nimba bitabishikije ku iterambere ingorane yabereye hehe cyangwa ni bya bindi bayaduhesha ukuryo bakayatwaza ukubafu akabazo kanje karapa.
Murakoze. Professor Funenge mumwishure.
Sinagi cumvise neza.
Yabajije ko ayo mafaranga atangwa ngo yoba yarashikanye akarere ka Afrika ku iterambere ngo iterambere ritabaye ngo byagenze gute n'ikiye cyabitumye.
Murakoze. Kare kare vuze kare mu byukuri nta ayo mafaranga iyo atabayo Afrika iba yariburutse iba yarahagaze aragerageza ayo mafaranga arakora ibintu byinshi kora amabarabara nkayo menshi ni fashanyo atari deni ni fashanyo abana bifuza kwa muganga ibintu byinshi kose muko mu kiganga n'amafaranga atagawa ku buntu ifungurwa ni ibintu bifasha cyane Afrika ahubwo iyo fashanyo itaboneka nta wundi iyo twe tuba tugeze. Urate ivyerekeye ingene ibindi bihugu biriko biragenda turiyeho imfashanyo z'abazungu wasanga baraturenze nk'imyaka 500 dusigaye tumeze nka kurya twe kera twavuga ngo abatwa nk'uko twabona aba bantu b'abapime bo mu abantu b'inyeshyamba ba mu ishyamba kuvuga aya mafaranga arafasha gusa ntashikana ku cyerekezo gushikako kuko baba bayatanga bo bakeneye bavuga ati twe dukeneye inyungu gusa nimba wewe mu perezida w'u Burundi cyangwa w'u Rwanda cyangwa wahehe nimba dukeneye yuko ahantu tuhashyira ikambi y'igisoda tora amafaranga ushaka kurya cyangwa ureke twereka nuko dushyiraho ikambi y'igisoda hanyuma nimba baba yagera gute ivyo bazungu ntibibaraba ama ino nabo bashabura bati twembe twavuga biterambere naco bitubwira turayajya bibe bihebe ariko rero suko bimeze heshi heshi nukuri 75% ayo mafaranga arakora ico yagenewe
Ego. Ego.
Ego.
Murakoze. Emery Pacific inzitizi zikihari ibibazo hagati izo mpande zibiri umugabane w'Uburaya na Afrika hari ivyo bijanye nabimukira hari bijanye na COVID hari bijanye n'umutekano. Ivyo bibazo izo mpande zibiri zishobora kuvyumvikana ko gute ku nyungu z'izo mpande zose.
Ni bibazo bihuza izo mpande zose baba abanyaburaya batewe umutima uhagaze n'ibi biza by'indwara biza bigatwara uburyo bwinshi bigatwara ubuzima bw'abantu baba abanyafrika nico kimwe ikibazo cabimukira n'ikibazo naco nyene muri no myaka 20 heze cateye uruhagarara mbere kiza ubwa mbere muri politike z'ibi bihugu bitanga yo mahera hamwe n'ibibazo bijanye ni n'umutekano cyo kubanya ibihebe n'ibijanye nabyo ibi rero n'ibibazo ahanini byari bituma ari inyungu zisangiwe kubitorera umuti zari inyungu zisangiwe n'izi mpande zose ariko kubera yuko muri Afrika tugenda turi abasabyi tugenda tudafite umugambi utomoye w'ingene izo ngorane muri Afrika zokira ugacusanga tugiye kumviriza uwundi yatwigiye ingene izo ngorane twozivamwo hanyuma ingene abari ko aravyiga biba bifite intumbero ya politike y'igihugu ciwe nico gituma wabonye urucanje rumaze gutongo kubera yuko Afrika itari yaricaye ngo yiyumvire igihe habaye ikiza nka COVID ingene Afrika kunyunguza Afrika igomba kubyifatamwo nico gituma narimbiye kwa kundi turindira ngo makunga dofasha gushika ubu tukaba tutaranashobora kuvaksina ibice bitanu
nagomba nabaciriyemwo mu kurangiza hari ikibazo nagomba ugaruke ko dusage turasigaje nk'umunota n'utuntu wavuze ko hari mihari y'abakiri bato muri Afrika ari kiratangura gufata ya mbere mwo bisigura gato mu majambo make cyane
ego urabona yuko ariho ankuha de jeune abantu batanguye gutahura neza kubera kumbure bari connecte urabona ubu hari internet aba jeune b'i Burundi barayaga n'aba jeune muri États-Unis isi iruguruye kurushuko byari kera aba jeune batanguye kubona ingorane nyamukuru yo muri Afrika baratanguye kubona yuko ikibazo nyamukuru ari leadership idatahuri yitigeze kandi leadership iri korompi ivyo rero nico gituma ubona abajene bagira bati turazi ingene twobana n'aya makungu turazi ingene izi mekanisme do izi amashira hamwe ingene twokwicarana tukavugana ibi bihugu ingene twokwicarana ariko bakabona yuko intambamye ari uko ubutegetsi bwabo mu bihugu byabo
bidashobora
kubemerera nico gituma nizera yuko intambamye y'ubutegetsi bubi muri Afrika izohava hanyuma iyi generation nshasha
igashyira ibintu
aho Afrika ibishaka.
Murakoze cyane, murakoze barabatumire. Dr. Blaise Funenge anonosoye ivyerekeye butunzi akaba yigisha ku ishure rijejwe gutunganya amashirahamwe n'amahinguriro adandaza Institut Supérieur de Gestion des Entreprises ISG mu mfunyafunyo akaba yigisha no mu gisata cy'ubutunzi kuri Kaminuza y'i Burundi ari Bujumbura. Twari kumwe kandi na Emery Pacific igira neza anonosoye imigenderanire hagati y'ibihugu n'imigenderanire hagati y'ibihugu n'amashirahamwe mpuzamakungu ari Londres mu Bwongereza. Turabashimiye nshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro n'abatumire bacu abashoboye kubaza ibibazo bagashikiriza n'ivyiyumviro na mu mukunda Radio ya Amerika. Mubandanye rero mukurikirana ibiganiro vyacu mu Kirundi n'Ikinyarwanda kuri radio yanyu, Radio Ijwi ry'Amerika. Turabashimiye.